bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Turi kugenekezo rya kabiri ruhuma umwaka wa 2018 mwiriwe nshuti na mu bakunzi ba RPA kaze mu iganiro Humura Burundi iganiro mushobora gukurikirana muciye ku buhinga ngurukanabumenyi kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI canke mukarungika ubutumwa kuri WhatsApp ku nomero guteranya 49 178 551 74 ubusa kabiri mukandika musaba kuronswa amakuru. Ingingo nkuru nkuru zikiza kina iganiro akaba arizo zikurikira. Uburundi bwamye butsinda intambara zose, ivyo nimenyeshwa na Petero Nkurunziza yemeza ko umugambwe wiwe ubangamiwe muri kino gihe na bamwe mu Barundi bakorana n'abanyamahanga. Dudu Diene niwe yaraye agenywe kugira arongore umugujejo matohoza kumabi yakozwe mu Burundi kuva muri ndamukiza umwaka wa 2015 akaba asubiriye muri ico kibanza ugerwuze yahora arongoye uwo mugwe. Nayo ishirahamwe ASR rirakengurukira leta y'Uganda kukugene iguma yugururiye imiryango impunzi zihungira muri ico gihugu, ayo ishirahamwe rigafatira muri kino gihe ku mpunzi z'Abarundi n'Abakongomani. Mwabwe ivyuma ni Fabrice Nimurukundo Herve Niwire ngiyashikize kino iganiro nkaba ndabahaye ikaze. Ikaniro Humura Burundi cyo kuruno wa gatanu reka tugere mu gisata cumu utekano. Hari umugabo yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu azi ku izina rya Nzoyisaba Mathias w'imyaka 40 wo ku musozi Ntende komine ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi akaba yarasanzwe ari umwigisha. Bamwe mu babanyi biwe bavuga ko yo barafitaniye ingorane n'umukenyezi wiwe. Amakuru avaho mu Gisuru amesha ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane uwo mugabo yari yazindutse avuga ko aza kwiyahura umugore wiwe ngo akaba yagumye amurereka ariko yahavuye amusha mu byahumye ariyahura. Mu gipolisi bavuga ko ashobora kuba yapfuye yiyahuye kuko bamusanganye umugozi mwizosi. Tukivuga nyene ivyerekeye umutekano mu ntara ya Karusi hari kiziga cy'umuntu w'umukenyezi cyatowe kuri uyu wa kane. Uwo mukenyezi yamenyekanye ku izina rya Space Ngendakumana yatowe kiziga ku musozi Teme uri muri komine ya Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Uwo mufasoni yari zimye kuva ku munsi wa kabiri. Inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro zivuga ko ikiziga cyo mukenyezi kibonekeza ko inguma nyinshi zivugita mu mutwe. Umugabo wo mukenyezi yaramaze gufatwa akumva z'amatohoza, ababanyi bakavuga ko abo bantu batari babanye neza. Iganiro ni Humura Burundi mu gisata cya politike munani Senared Giriteka bariyamiriza inyigisho zishingiye ku macakubiri ziko zirakwiragizwa mu gihugu n'umugambwe Sandede FDD. Muganga Yohani Minani arongoye ugurunani avuga ko atamugambwe n'umwe wo kwiharizwa n'ubwoko bumwe gusa. Ahamagarira abarundi guhagurukira rimwe bakanka ivyo bikorwa vy'umugambwe uri ku butegetsi ngo atakindi bigamije atari guta igihugu mu manga. Kwikira muganga Yohani Minani arongoye urunani Senared Giriteka akaba yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko.
Bambere na mbere bazi ko muri Sende DFDD hari benshi batakimenya amateka uburyo ameze kuko nta mugambwe n'umwe udutunganije ushobora kutwagwa hejuru n'abatutsi gusa cyangwa n'abatwa gusa hagurizwa kuba harimwo ubwoko bwose. Rero kuvuga yuko haba amanama y'ubwoko bumwe gusa ibyo bintu n'ibintu biteye amakenga kandi bitoreka gutera ubwoba umunyagihugu wari we wese mu bwoko bwose kuko nibara n'icyo kintu bagenda kubwira ubwoko bumwe cyo bari kiki wabagamije iki ibyo bakubwiramo n'ibyo gushengeza
tonigisho babaha baravuga yuko ngo nukwiganzura ubwoko bw'abatutsi ngo bwaherekera gutwara bakavuga yuko ngo burera ari kubashyira kure mu bikorwa byose baba bariko barakora uretse mu mugambwe nkurikije umuntu abishobora kugira ku gihugu cyaba ari ibyaha
ibyo bintu bizoza na kabi kabishe ku gihugu nkurikije mbi cyane ibintu bigaragara ibyo nyigisho n'inyigisho bidashoboka noneho zihanwa n'amategeko hariho imigwi myinshi bashyizeho umugwi ujejwe ubumwe bw'abarundi mu bujejwe kuraba neza no gukurikirana yuko atabyiyumviro by'ihonyabwoko byoba biri aha no hanze abarimo barerako ayo mateyo n'iyo migwi bashyizeko n'impabusa kuri twebwe rero abarundi bose bakwiye guhaguruka na cyane cyane amakungu abone ko abo bantu ataneza bashobora kuzanira uburundi n'ubu ndasemereye twongere turuke ayo manama nahagarare adahagaze azozana karambaraye kuko nta neza n'imwe ashobora kuvamo ibintu bituriye igihugu
ivyo Yohane Minani arongoye Senarede Griteka abishikirije inyuma yaho hari bamwe mu bagumya banga bamenyeshereje ko hari utudumbidumbi tw'amanama akoreshwa mu kinyegero n'umugambwe Sandede FDD amanama ngo atamunsi n'umwe atumigwa tukiri mu cyo gisata nyene cya politike umugambwe Sandede FDD uriko uraburabuzwa na bamwe mu barundi bakorana n'abanyamahanga nk'uko byashikiye umugambwe Iprona na Frodebu ivyo byamenyeshejwe na Petero Nkurunziza mu nama yakoresheje abaserukira abandi mu buzi butandukanye mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa gatanu Petero Nkurunziza yaramenyesheje abari aho kandi ko Uburundi kuva bwitwa Uburundi atanambara n'imwe buragwana ngo butsinzwe inkutwa yiteguriwe na Bonfise Niyongere
iyo nama yari yitabwe namwe mu bahanuzi bakuru mu biro bya Petero Nkurunziza harimwo umuhanuzi mu byo kumenyesha makuru w'iri nyamitwe abandi bari bitabye iyo nama nabashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Kirundo bari kumwe n'umushikiranganji wo gutwara ibintu n'abantu akaba najejwe ibikorwa bya leta Jean Bosco Ntunzwe n'Imana Petero Nkurunziza amaze gufata ijambo yamenyesheje ko kuva kera narindi Uburundi camye igihugu kigendera ku bintu bikuru bikuru bitatu ivyo navyo akaba ari Imana umwami n'Uburundi amasoko y'uruganda rwa RP yari muri iyo nama avuga kandi ko Petero Nkurunziza yamenyesheje kuva kera Uburundi bwitwa Burundi atanambara buragwana ngo butsindwe akarero Petero Nkurunziza yatanze ko muri kahise ngo naho ubwami bw'u Rwanda bwateye Burundi aca yibutsa izina Kirundo ico ryavuye ko avuga ko iryo zina ryavuye ku banyarwanda bari bishwe ari benshi ibiziga byabo bishigwa hamwe bicaye ibikirundo amaso n'amatwi y'uruganda rwa Europea avuga kandi ko Petero Nkurunziza yasabye ko abarundi bova mu by'amoko bagasubira mu miryango aho yavuze imiryango y'abahanza abashubi abahondogo abahima abajiji n'abandi Petero Nkurunziza yamenyeje kandi ko Uburundi bwaronse intayo yo kwikukira kuva ku mwami ntare rushatse cyambara ntama yaciye yongera ko hariho abapedese batashaka ko Burundi buvugwa neza mu makungu ngo ni nabo baciye bica umuganwa Rudoviko rwa Gasore abo nyene ngo ni nabo kandi bagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu nyuma bacagomba gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bitwaje iby'ibiringo Petero Nkurunziza ati ingorane imigambwe Iprona na Frodebu yagize ni nazo umugambwe Sendede FDD uri kuragira muri kino gihe bitaye ko ngo n'uwundi mugambwe uzoza uzozigira ngo kuko Burundi buzira ubutunzi bufise Petero Nkurunziza acamenyesha ko abakoroni mu kuza babanje kwaka ubutwari abarundi acayumvisha abari muri iyo nama amajambo y'umwami w'Ububiligi Leopold wa kabiri yatekereye abapadiri n'abamisiyonari bari baje muri Afrika isoko ry'uruganda rwa RPA ryongeraho Petero Nkurunziza yavuze ko bibabaje kubona abantu basambuwe n'abapedese baheza bagakorana nabo bibagiye ibyo babakoreye aba Petero Nkurunziza yatevye cyane ku izina rya muganga Yohani Minani arongoye muri kino gihe urunani Senare de Griteka ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ati abavuga ko Burundi bukenye n'abakorana n'abakoroni abo nabo nta bandi atari abapedese Petero Nkurunziza aca guhanagura ubutaru Burundi bufise yongera ko kwa hivyigwa biko birakogwa kubijanye n'igitoro kiri mu kiyaga Tanganyika ati ubutare bwa Nikere buvamwo ibyuma byinshi harimo n'amabombe iyo nama yabereye mu nyubakwa z'icengero Pantecote gikigoze ni ku mutumba yaranda komine n'intara ya Kirundo yatanguye isaha zibiri zo mu gitondo irangira isaha zitanu n'igice imbere yuko iyo nama itangura nta numwe yemerewe kwinjira na telefone impeta isaha imiringa n'ibindi bintu by'agaciro abantu bari bemerewe kwinjira na gusa ikaramu isanzwe yonyine akaba kandi ata numwe yari yemerewe gufata amajwi cyangwa amasanamu Petero Nkurunziza yavuye ahabaciye amahane ko ibyo abayagiye bitorengana iyi nzu inama yabereyemo
Arakoze Bonfise niyongere tukiri mu cyo gisata anyene umushinga amateka Jean Baptiste Nzige Masabo bataziraga ihahe yatowe muri komine ya Busoni ateka abagize inama amaruzo ajambo ya komine Busoni gufata bakongera bagata mu mvuto uwo wese yikese ko yigisha gutora oya inyangirwa gibwizwa shingiro gemereje ivyo akaba yabwiriye mu nama yabagirishije gihuti huti kuri uyu wa kane abanyagihugu bo muri komine ya Busoni bakabona ko arisekeza yatanguje nyabuna byo guhiga buhongo abo bose basanzwe batari mu mugambwe uri ku butegetsi inkuru ya Jean Pierre Nifashije
muri yo nama yihuta yo kuri uyu wa kane umushinga mateka Jean Baptiste Nzige Masabo batazira gihahe yasabye abagize inama mpunzo jambo yo komine ko bategerezwa kuva hasi kugira ngo bagwanye uwo wese ariko yigisha kuzotora oya ibwizwa shingiro gyimirije Muri iyo nama abavuzwe cyane na bari mu runani amizero y'abarundi abagize inama mpuzo jambo ya komine Busoni rero nabo ngo bazoca baje kwigisha imbonera kure ku mitumba yose ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi
iyo nama rero icyarenga mu gihe ko bivuga ngo abagize inama mpuzo jambo ya komine bakwiragire ku mitumba yose bigishe abakuru b'imbonera kure n'abakuru inama shingiro bakurikirane abo bose babona yuko babera intambamyi kudotora
Abanyagihugu basanzwe atari mu mugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe bavuga ko ibyafundikiwe muri iyo nama byabateye ubwoba barara ntibuca mu gutinyira umutekano wabo kuva hatanguye isekeza ry'abikeka kwigisha kuzotora oya ibwirizwa shingiro gyimirije kuva uyu mwaka utanguye abigisha batanu bo muri komine ya Busoni baramaze gufungirwa mu gasho k'iyo komine
arakoze Jean Pierre Nifashije mukanya twatandukira kino iganiro mu gisata cy'agateka kazina muntu n'indero
Humura Burundi
Iganiro Humura Burundi mwe kwikana muciye ku buhinga ngurukano bumenyi kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI ikibazo cy'u Burundi byatekanywa ko kizosubira kwigwa mu nama y'umutekano ya ONU izoba muri uku ukwa kabiri nk'uko rutonde fata kibanza gwitekanywa gukogwa muri yo nama ruvyerekana ikibazo cy'u Burundi kizokwigwa ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2026 hazoba ari imbere ya saa sita ambasadere Vojislav Vesike aramutswe gisata cyagate ya kazina muntu mu ishamwe muza makungu oni kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere ruhuma yaramenyesheje igenwa rya Dudu Diene nk'umukuru w'umugwi ujeje amatohoza kumabi ariko araba mu Burundi kuva muri ndamukiza umwaka wa 2015 Dudu Diene asanzwe ari nzobere mu bijyanye na gate ya kazina muntu aje gusubirira mu cyikogwa umunya Algeria Fassa Ugerguze aherutse kumenyesha ko ahagaritse ayo mabanga Onesime dushimagize abitwiganire mu idonido
uwo musenegare Dudu Diene aherutse kugenwa ngo arongore umugwi w'abahinga ba onojeri w'amatohoza ku Burundi azokorana n'umwongereza kazi Françoise Hamson hamwe na Hen Arapini Gansu yamuka mu gihugu cha Bene abo babiri bakaba bari bamaze igihe gito muri ayo mabanga kuva mu gushizweho muri Nyakanga umwaka wa 2016 Dudu Diene aherutse kugenwa mu mabanga yo kurongora uwo mugwi n'umuhinga kandi akaba afise uburambe mu bijyanye n'agateka kazina muntu aje gusubirira umunya Algeria Fassa Ugerguze aherutse kumenyesha mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo ko atazobandanya mu mabanga kuva ku igenekerezo rya 31 nzero uyu mwaka wa 2018 Ambasaderi Bojislav Vesik arongoye igisata cha ONU kijejwe gatya kazina muntu yarakengurukiye ugwereguze yahora arongoye uwo mugwi kubwira n'ubukerebutse yaranguranye ico gikogwa abakomiseri bakazoba bajejwe gutohoza kuma bajanye n'ihohotera rya kiremwa muntu ariko akagwa mu Burundi kuva muri ndamukiza umwaka wa 2015 mu ntumbero yo kurandura n'imizingeso yo kudahana no gushira habona abakora yo mabi kwigenekereza rya 1990 nyakanga umwaka wa 2017 n'ico gisata cawo nikijejwe gatere kazina muntu cyongere uwo mu gukiringo cy'umwaka ukazoshikiriza icegeranyo cy'ibyo washitseko mu nama igiriya 37 n'iya 38 zitegekanijwe mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018 na icegeranyo cya nyuma bakazogishikiriza mu nama igiriya 39 itegekanijwe muri nyakanga n'umwaka.
Arakoze Onesime dushimagize ikiganiro ni humura Burundi tukibandanize mu gisata atindero Burundi mu myaka mike ibintu bidahindutse ntibuzoronka icabwenge mu gihe ikibazo cindero kitohagurukirwa izo bishikirizwa na Libera ntibashira kandi umuhinga mu gisata cindero inyuma yaho abanyeshuri biga mu myaka ya kabiri igice cya kabiri cy'ishure shingiro atavyigwa bari kwa ronswa biturutse ku bukene bw'ibitabo by'abigisha kubwiwe ngo bizotuma abana badukirwa mu kwiga. Libera yashira kandi akabaganiriye na mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye.
Ubushikiranganje bworoheje na gatoyi ibikorwa by'abadirekteri b'amashuri bworoheje na gatoyi ibikorwa by'abarimu n'ibikorwa by'abanyeshuri. Ubushikiranganje bw'imbero burasiba hara niniya cyane mu bijyanye n'ino pita na kantine d'enseignement n'aba bimeze neza bigaca bituma ubumenyi bw'abanyeshuri bugabanuka. Ubona rero porogaramu n'ibitabo by'abarimu bigitari ngo sinaruka ndi nyinshi. Iya mbere navuga ni uko amashure atari make ategerezwa kongera porogaramu y'ibitabo hanyuma bagaca bafata amademi kugira babisotore kuvuga yuko bakira hanyuma bakaja kugira ya fotokopi. Ingaruka ya kabiri navuga ni uko n'abanyeshure bari mu mashuri ya leta baca bahindura amashure hagati y'umwaka amatadasumira nk'ubu hari abariko bariyandikisha mu mashure kive igice cya mbere cyaraye giheze ibyo bikaca bijyamwo izina pica tudakurikiza amategeko canke ibintu by'ibiturire canke bimwe bita bamwe bamwe amanyanga. Ingaruka mbi ya gatatu nivuga ni ku barimu kuko abarimu bazoheza porogaramu amezi asigaye ibyo rero bigaca bituma ubumenyi bw'abanyeshuri butituka. Ikindi navuga ni uko abanyeshuri bazohera amashuri kubera batariko bariga kubera bicaye n'ingaruka y'igihugu. Uburundi mu myaka mikeyi ibintu bidahindutse ntibuzoronka incabwenge tubona iki bibazo biriho bivuga ku Burundi bukiza butera imbere. Navuga yuko Burundi tuza mu Gifaransa ibitera byose tagofite n'ibyo bihugu byo mu karere bobo bashyira imbere ubumenyi n'inyigisho zigomye buteye imbere cyane.
Hari uburyo bushasha bwo gusega bumaze iminsi bwibonekeza mu gisagara cya Bujumbura aho abana bambaye umwambaro w'ishure kaki bagenda barasaba abahita amafaranga canke ivyo kurya bavuga ko bashonje. Abanyagisagara bakabasaba muri kino gihe abategetsi gutuza iyo ngeso vuba na bwango. Iyi nkuru twayiteguriwe na Sandrine Nkuriki.
Hari bihunga mu gisagara cya Bushizo Bwenge hari abana b'amayibobo basigaye bambara amakaki ugasanga umwana aragufata ukuboko kuri kurarengana gusanga kuri aderido la misiyo gusanga kuri aderido la misiyo kamusanga kuri katedrale kamusanga kuri regidenti kamusanga ahantu hose mu gisagara gusa uyu mwana yiga ntiyiga.
Ubukene buri mu miryango ngo nibwo butuma abo bana bashwara amabarabara yo mu gisagara kugira ngo bashobore gusumira imiryango yabo nk'uko uyu bayaze abitwiganira.
Uwo mwana yambwiye yuko barabatariye bashonje abasuma imbonera kuzabatera zikabagirira nabi. Umwana nawe akaza yambaye ikaki ubwira nawe kuyoronka ikintu ashyira ababyeyi aje n'ingorane zidasanzwe mu gihugu.
Ikibabaza abanyagisagara ni uko abo bana atawumenya mu by'ukuri ko batorotse ku ishure canke batiga bagasaba leta ko yotora inyishu y'ico kibazo kuko ngo hasanzwe hari ibindi bibazo bitari bike bibahanze.
Ibi kabo byeswe biraturengeye n'umubyeyi w'uwo mwana ntabazi ko yagiye ku ishuri usanga ari saa yine ari saa tanu abandi bari ku ishuri. Twe dusaba leta yuko yo kuri izo ngorane abo bana baguma basenga abantu barengana ntibaje ku ishuri ntibagire gute. Ingorane dufite mu gihugu ni nyinshi cyane ntawe umenya n'ibyo ari byo.
Twagerageje kurondera umusantere wa komine Muha ariko ntitwamuronse.
Arakoze Sandrine Nkurikiye. Mu kanya tubatandukira mu makuru ajyanye n'iby'impunzi.
humura Burundi.
Ishirahamwe gitahe impunzi ku isi ICR ryakeza igihugu cy'Uganda ko arakarorero ku isi mu kwitaho ineza y'impunzi kubwa ICR uretse kwico gihugu ucugururira imijyango yacu impunzi ngo kiranorohereza kumenyera kubaho nk'abanyagihugu b'abanyaUganda. Komiseri mukuru atwara ICR akaba yishikirije mu ntango y'urugendo rw'indwi agiye kumara mu karere ka Afrika y'ubuseruko, akaba anaboneraho gusaba abakuru b'akarere gutsimbataza amahoro. Idonido na Emmanuel Niyungeko.
Nagomba gushimira leta y'igihugu cha Uganda, abategetsi bo hasi hamwe n'abanyagihugu, naho impunzi zagumye ziyongera muri iyi minsi heze. Politike y'igihugu cha Uganda na karorero ka mbere muri Afrika n'imbatari ku isi yose. Ayo niyo majambo yashikirijwe n'userukiri ishami rya Onigita y'impunzi HCR Filippo Grandi imbere y'abamenyesha makuru kuri 31.0 inyuma y'urugendo yarahejeje kugira mu ikambi y'impunzi y'Imveti. Iyo kambi hamwe n'iyindi yo mu micungararo ya hino zose ziri muri district ya Arua. Uyu munsi ayo makambi akaba arimo abantu 245,000, benshi bakaba bava muri Sudani y'ubumanuko. Muri ino minsi ku munsi hashika mu gihugu cy'u Buganda abagera ku 500. Abo bashika bose barahabwa ikaze mu Buganda kandi bagakingirwa, baranagerageza no kubana n'abo bahasanze mbere bakanaronswa n'ibyankenerwa. Filippo Grandi yaribukije ko abahungiye mu Buganda bahabwa amatongo kugira bashobore kwibeshaho. Yaciye asaba abasangwa kwerekiza impunzi umutima w'urukundo naho bugarijwe n'ubukene. Ayo matongo bahawe ngo ntibaze bigere bayita yabo. Uwo mutegetsi muri HCR yarasiguye neza kwishyira hamwe aserukira hamwe na leta y'Uganda batoye umugambi mwiza wo gutuma impunzi n'abanyagihugu b'Abaganda babana neza. Ni muri iyo ntumbero amavuriro hamwe n'amabombo amazi abagenewe impunzi bayasangira n'abanyagihugu baba muri ivyo bice. Filippo Grandi ati kwakira impunzi bizanira neza impunzi ubwazo hamwe n'ababakiriye. Uwo mutegetsi muri inondwi akaba ari mu rugendo muri ico gihugu cy'u Buganda kiri mu buseruko bwa Afrika gihaye indaro impunzi zigera ku miliyoni n'400,000. Akaba yagiriye ko anasaba abatware bo mu karere gufasha mu kugarukana amahoro.
Arakoze Emmanuel Niyunge ko mu gusozera kineganiro humura Burundi tukivuga amakuru ajanye n'impunzi. Gushushanya ivyapa, gukora amakaro yo gusasa amazu, udukono tw'amashugwe, gukora mwibumba ibishushanyo bitandukanye nivyo bikogwa n'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda bahurikiye mu ishirahamwe Nakivale Bumba. Ibikogwa abo barundi bamenyesha ko bibunganira mu buzima bwabo bwa misi yose naho ngo bahura n'ingwane zitari nke kugira babishitse. Iro Valante singira nkabo arabitubwira.
Aho mwumva ni mu ruganda rw'ihinguriro rikoreramo ugwaruka rw'abarundi bahungiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda rikaba ryitwa Nakivale Bumba. Turi isaha imwe yo mu gatondo runo gwaruka ruzindukira ku kivi rugakorera mu kibiri ibintu bitandukanye bishushanyije mu ibumba.
Aho rukura fyatura rero
andiko na fyatura ni nk'itafari rugahi forme cyo bitandukanye ako nitafari nuko twe dukoresha ibumba kandi ibumba riteguye tubanza gutegura tukakura mu mishanga n'amabuye n'utundi tuba turimo tuducapfa.
Ishyirahamwe Nakivale Bumba rihurikiyemo imisore n'inkumi 25, umwe muri bo aradondagura ibyo bamaze gukora.
Urabona nko muri stock ngaha turafite nk'ubupave bwo bushaka aba nk'ibihumbi nka 600. Ko murabona dukora byinshi harimo nk'ibi by'amapoyo y'amashugwe, harimo dusandiriye twe dukora ibyo bintu bishobora kuva mu ibumba, amapoyo y'amashugwe, ubuntu bw'ubutasi. Yego nk'abadamu benshi muri bo bari muri ibi bintu byo gukora udusakoshi, utudusakoshi dukoze mu budede n'utundi tuntu two kwambara ku maboko, amatabro akoze mu mucanga.
Ugo gwaruka ruhurikiye muri Nakivale Bumba rumenyesha yuko ruhura n'ingorane zitandukanye, rugasaba ko amashyirahamwe akorera mu gisata cy'imico kama ko yibafata mu mugongo.
Turasaba ibikoresho bimwe bimwe bitugora no cyane cyane nk'inzu dukoreramo, urana ko ari ntoya, turakeneye inzu yo gukoreramo no kudandarizamo ishobora gutuma twokora ibintu bitari bike, kubera nk'ubu dukora ama pièces makeya kubera ikibanza umuntu afasha yodufasha n'amafuru. Ifuru riratugora cyane ryo gutuririramo ibintu byacu.
Ishyirahamwe Nakivale Bumba rikaba rimaze kwitaba amahayanishwa atandukanye abera mu nkambi ya Nakivale. ugo gwaruka rukaba ruhimiriza abandi barundi bahunze kutarera maboko ngo bijukire ibikorwa mvabwenge. Innocent Valentin singira nkabo inakivale mu Buganda ku bwa Radio RPA muri Humura Burundi.
Arakoze Innocent Valentin singira nkabo nonga kuyojugiwe cyosozera ko kineganiro Humura Burundi mariko murakurikirana mwebwe mwese mwakurikiranye ndabakengurukiye bagenzanje umwe wese guca baterereye kugira ana makuru ashobore kuboneka ndabashimiye mwebwe ivyuma ya Fabrice ni mu rukundo ndamukengurukiye Erveni uhire mwecho kwashikiza kineganiro nkaba ndaba
Chari kiganiro Humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.